mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazindongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Ukuntu tubibona kubera iyi ntakora kondo umwimbu zoba mukeya gose kuko benshi urabona nk'iyi zone ya kabiri twararimishije dutahira imvune y'ukurima urabona ko n'ubuhaguye ngaho ntitwigeze dutera twatahiye kuvunika kurima.
Uyu ni umwe mu barimyi b'igitegwa cy'umuceri mu ntara ya Kirundo turi mu Burundi bavuga ko biteze umwimbu udashemeye umuceri kubera agakoko kateye imyonga yabo. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ako nabanza nkababwira muri make imbere yo kugaruka ku iyo munce ku masonga n'izindi ndabafitiye ku makuru y'igihugu cya Somalia. Muhammad Abdullahi Muhammad kuva ku mugoroba wo ku munsi wa Mungu ahanzwe n'abashinga amateka badashima politike yiwe bamusaba mbere gutanga imihoho ivyasabwe na 92 ku bashinga amateka 275 bagize inama nshinga amateka ya Somalia. Abashinga amateka bamwagiriza kutubahiriza ibwirizwa nshingiro mu kugiranira imibonano mwibanga n'imihugu bibanye arivyo Ethiopia na Eritrea ku gutunganya ibivuko mu gushira kumwe ivyo bihugu bitatu nk'uko urwandiko rw'abashinga amateka rusaba ko atanga imihoho rubisigura. Kuva mu kwezi kwa 11 uwo mukuru w'igihugu akunze gutazigwa Farmojo yarabonanye na bagenzi we ba Eritrea nuwa Ethiopia mushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed mu mubonano udasanzwe wabereye mu buraruko bwa Ethiopia wari utumbereye gukomeza umugambi wabo wo gukorera hamwe mu guteza imbere ubutunzi hagati y'igihugu vyabo kugira ngo bisabwe n'abashinga amateka bishirwe mu ngiro bitegerezwa gushigikirwa na babiri vya gatatu vy'abashinga amateka ba Somalia no kuvuga 184. Umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yari aciye ubugufi ejo kandi asa n'uwihagaze ko igihe ariko ashikiriza ijambo ku gihugu bwa mbere ku myiyerekano imaze iminsi ibera Paris. Yagize ati "Ndugure twa mugina ndemeye uruhara rwanje mu byabaye nshobora kuba hari abo amajambo yanje yababaje ndugaye twa mugina." Ivyo Macron yabishikirije yemera kandi ko itegeko ryo kuduza amatagisi itabaye ingingo nziza ariko Emmanuel Macron ze ko iryo shavu rimaze indwizi itatu ari ingaruka ku bibazo abanyagihugu bari bamaranye imyaka 40 cane cane abataba mu bisagara. Perezida Macron yavuze ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe bigeramiye ubutunzi hamwe n'imibano y'abanyagihugu. Iyo myerekano yasize amabarabara yo kumugwa mukuru Paris hamwe no mu bisagara bikomakomeye imisaka abantu ibihumbi amajana ane n'amajana atanu barahagaritswe kuva iyo myerekano itangura. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 55 31 na 41 ku mugoroba ni kuri 19 na 22. Mushobora kutwumva kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
kuva ku munsi wa mungi impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda iziriko ziribuka babo bahitanye n'ubwicanyi bwakozwe mu gisagara cha Bujumbura ku magerekerezo ya 11 na 12 kwezi kwa 12 mu 2015 turabigaruka ko handi hata ariko tubanze tunyarukire mu ntara ya Kirundo abarimye w'umuceri bo mu mwonga wa Nyavyamo mu ntara ya Kirundo bavuga ko biteze umwimbu udashemeye umwirima riheruka agakoko karya umuceri guhera ku mizi niko kabangamiye ico gitegwa muri iyo mwunga watunganijwe kijambere ku miliyari zishika 15 mafaranga y'amarundi ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura mu Kirundo muri Ntunga Jean Bosco Ndarurinze
umwunga wa Nyavyamo uri hagati ya makomine ya Ntega na Kirundo mu ntara ya Kirundo ku mwanya wa mbere woguruye cyese n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza umaze gutunganywa ku mahegitari angana amajana 538 buri gihe umuceri urimwe abahinga mu burimyi bw'icyo gitegwa bari mu batunganije uwo mwunga baharura ko ushobora gutanga amatoni arenga 5000 ugashobora kurimwa kabiri mu mwaka uno munsi abanyagihugu barimira muri uwo mwunga bavuga ko umwimbu biteze ushobora kutaba mwiza vyose biterwa n'agakoko kabangamiye ico gitegwa
duteganya umwimbu ubu ukuntu tubibona kubera iyi ntakora kondo umwimbu zoba mukeya gose ego umwimbu ntushobora kuba cyane kuko benshi urabona nk'iyi zone ya kabiri twararimishije dutahira imvune y'ukurima urabona ko n'ubu haguye ngaho ntitwigeze dutera twatahiye kuvunika kurima mu zone igira gatanu naho benshi bararimye ntakora kondo bakorera ko nta muceri urimo gakoko akoko kitwa ntakora kondo kandi rero gatwaye nko kumusoze ntakora kondo iraguruka
urabona ntakora kondo uteye umuceri iraliri uteye umuceri iraliri nta muntu azikintu bipako nubukoko nyene buri mu fyondo kandi burafise amababa
abarimyi barasigura ingene ako gakoko karya ico gitego
kaja mu mizi hagahitanye imizi umuceri ukacyawuma
ryo muceri yinjira mu gishitsi irarya nubu turiko turabagara dusanga imizi cikaguritse ntaca nimbagura kuko ajeho numvume byarandiye n'umutima ntaca ndagafata ntaca ndagacizo se ntaca ntishira mu ishashi kujyanze ndatorera ndabitora karya imizi yose kagacagagura umuceri ucawumuhagaze
umuti barangiwe n'abajejwe uburimyi warakoreshejwe yamara bene kubukoresha bavuga ko atacu uriko urafasha cyane ari nako kurondera ubundi buryo bwo guhangana nako gakoko
bose bakagiti bagapima ubwo bukoko bakareba iki umuti wo buronka mugabo nta muti hari okay haba hari umuti hariho umuntu uzenye mu tegetse mwari ngaho mwonga yabona umuturo uhari aba yarabwihishe wewe warakoragerageza bikanka imisatanye yose nta numukica hongo umugambi batoye no kubutora bakabushira mu mashashe bagashira hahe naho bugapfa
uko nabibona beshe baratora bakadarashira mu dushashi badutora nya duko kadushira mu dushashi kazasanga nk'umuntu yisize nko kudutora araheta karo muga nk'uwarekeranye nyene tibizova harumane nakaguma nkameza ngaha mu barabara nyene
kiretse ako gakoko kabangamiye igitegwa cy'umuceri muri uwo mwonga ibanki ya Afrika ijeje iterambere yatanze uburyo bwo gutunganya ifata nk'uwa mbere mu karere ka Afrika y'ubuseruko uyu mukenyezi we ashikiriza n'indi ngorane ishobora kubuza umwimbu mu gice kitari gito muri uwo mwonga
urabona nivyo wibonera urabona nka waho usanga hameze neza hambaye none urabona kimirima yose bigaragara kubera iki ni ibintu bibiri icyambere ni ntakora kondo niduteye kuje ikigira kabiri batubwira ko ari uburimbi ngo guba butegwa n'amazi ashushe atavamwo kuko ayo mazi ntagira yaja ntamanuka ntatemba ntagira gute agumaho nyene mu ndimiro turafise umwohero rero ngaharya batakoze amazi agumamwo nk'uburuzuye amazi yabuze yaja acagumyamwo ngaho nyene ashushe umuceri cawuma wowe
ubuyobozi bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Kirundo usigura ko ako gakoko gatuzwa nuko abakorera muri uwo mwonga barimiye rimwe bose ibyo bigatuma kabura ibigunda n'ibishanga by'urudengeri kabandanya kurondokeramwo abarimyi basabwa kurimira ku gihe kimwe bakabandanya banakoresha n'umuti barangiwe n'ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi kurimira rimwe uwo mwonga mushasha bizotuma ugenda urakamuka buke buke ako gakoko nako kakazoca kagenda kazimangana buke buke ubwo buyobozi bumenyesha ko amazi yireka azohabwa inzira mu gice kigira kabiri cyo gutunganya uwo mwonga mu mugambi bise Patareb mu Kirundo muraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye mu Rwanda na impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu kuva ku munsi wa Mungu ziriko ziribuka ubwicanyi bwabaye mu gisagara ca Bujumbura ku matariki ya 11 na 12 ukwezi kwa 12 hari muri 2015. Ico gihe igisirikare cavuze ko cisha abantu hafi 90 gisigura ko barabagizi ba nabi bari bateye amakambi atatu ya gisirikare yamara abarotkotse ubwo bwicanyi. Bavuga ko hishwe urwaruka rurenga 200 abandi bakanyuruzwa bakaburirwa irengero. Ivyabo navyemeza ko abishwe basanzwe mu mazu no mu makartie babamwo i Bujumbura. Mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru atubandanirize ino nkuru ahereye kutwibutsa ivyabo matariki.
Hari kuwa gatanu ku mugoroba itariki ya 11 nabukeye kuwa gatandatu itariki 12 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu mvura nyinshi rutavana ko mu gisagara cha Bujumbura aho humvikana inkoho nyinshi zahitanye n'abantu benshi. Ni gihe ntibagigwa ku barundi batari bake bamwe mbere bafata iyo minsi nk'iminsi mibi nk'uyu musore yahunze ahejeje kuroko ku bwo bwicanyi bwabaye kuri iyo minsi.
Na matariki ya mbere ya mabi abera mabi igihugu cacu no munsi mubi kubera binyibutsa incuti n'abagenzi twakuranye twagendanye bakuye mu mazu baragandagura bandi barabanyuruza gushika nino saha tutabonye ibiziga tutabonye naho barabahanze. Ni tariki na jewe nari maze imisi ibiri ndiko ndahunga bari bansanze aho nari nsanzwe nkorera documentation yari yaje kumfata inyagiriza yuko no bankorana ngo nimigwigwana bahiga kunyica ariko Imana irakenga ariko aho nari mfungiwe barisha abantu benshi abajene twa dufunganye mu nzu twarimwo turenga nka 10 jewe n'uwundi umwe nitwe twagize amahirwe yo kuba turi bazimo no munsi.
Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi w'ico gihe Colonel Gaspard Baratuza yatangaje ko abasirikare n'abapolisi b'igihugu bisha abantu 89 abarenga 40 barafatwa mpiri ibigwanisho bitari bike birafatwa. Baratuza yemanze ko abo bari mu bagwanyi bari bataye amakambi ya gisirikare atatu ari mu gisagara cha Bujumbura hamwe n'iyindi imwe iri mu ijenda yamara abatari bake bagwiriyemo abarokotse hamwe n'abanyagisagara cha Bujumbura bavuze ko hishwe abarenga 200 bagizwe n'ugwaruka abandi batamenyekanye gitegiri baburigwa irengero abandi barafungwa. Uyu musore ati nahaburiye inshuti nyinshi bamwe bakuwe mu mazu abandi basanzwe mu makaritie babamwo abandi nabo ku kazi. Amakaritie yabangamiwe cyane ni Musaga, Nyakabiga, Jabe na Cibitoke. Uwo musore yamirira kure imvo yatanzwe n'igisirikare ati nyabona bacu bazize ko biyamirije kirengo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu ahari.
Hariho abantu twiganye aho twakuranye abo twaratugira na siporo beshi bishwe abandi nabo twumva ngo bafashwe ariho kugira ubutazi irengero ryabo. Hariho nabandi bafunzwe uyu munsi rero kabaye akajyo ko kuja hamwe turaba batapfuye turabe nabasigaye hamba twibuke abo bafunzwe dusaba mbere yuko aho bari borema turacariho abapfuye barapfuye.
Impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda cyane cyane mu gisagara cha Kigali na Nyamata zafashe iminsi itatu yo kwibuka bahitanywe n'ubwo bwicanyi. Ico gihe cyo kwibuka bagitanguriye ku rugendo hamwe n'inkino harimo ubw'umupira w'amaguru kuva kuri uyu wa Mungu. Utwara komite y'impunzi Patrice Ntadohoka avuga ko ari igihe cyo kwibuka ugwaruka rw'inzira karengane gwishwe bunyamaswa.
Ubwicanyi budasanzwe ntibusa nubwo bwabaye ku zindi tariki kuko hafuye ugwaruka gwishi cyane mu makaritie menshi ari n'abatashoboye guhamba n'iteka ni benshi inshuti n'abagenzi abana iki bapfuye bwa mbere giturumuka kandi murazi kuba bakura mu mazu bamwe baryamye abandi bari mu bikorwa byabo vya misi yose hari mu gaturuturu abandi bapfuye mu ijoro babiciye rimwe babikira mu karitsiye yose kandi babica baravye ko ari bakiri n'abato bakaraba nuko n'amakaritsiye babamwe murazi yuko bagiye baratora amakaritsiye mwamwe.
Komite y'impunzi imenyesha ko bitebe bitebuke abakoze ubwo bwicanyi bazokubitwa intaye mu gahanga.
Jeni baza ko bisa n'ivyatanguye kuko hariho abajejwe kubikurikirana izo dosiye amadosiye mwamwe bayajanira he hasigaye ku mitahe isohoka kandi nibaza ko batokwijajara.
Ahamagarizo mpunzi kuja hamwe zigafatana munda no kwitegurira gutahuka. Ico bikoze Ntadohoka avuga ko uko gutahuka atari ukwita bakamo ko mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza adahengeshanya guhamagarira impunzi gutaha kuko izo mpunzi zivuga ko abogenda muri ubwo buryo bohava bamererwa nabi.
Jera ko kamuntu ndumva ahubwo akuma tu arungi kimitaha yo gufata abari mu buhungiro urumva so gutaha uboshe so gutaha twe twifuza ko twotaha niteka harane nawo azozunda twumva cyanke akabimwumvisha ko gutaha mu gihugu cyabo biba bikenewe kandi atani atanya gufananya gukira igihugu cyacu n'u Burundi abarundi bahunze bakashira ku ruhande bibi batandukanye kugira bumve yuko igikorwa nyamukuru cimirije ariko twotaha
igihe cy'icunamo no kwibuka bahitanywe n'ubwo bwicanyi bwabaye mu kwezi kw'12 umwaka w'2015 kizasozegwa kuri uyu wa kabiri ahatekanijwe inkuka y'imisa yo gusabira abahasize ubuzima n'ababuriwe irengero. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakinuye. Murumvise rero yuko biza gusozegwa kuri uno munsi wa kabiri, turaza kuraba uko biriko biragenda bikunze ejo mu kiganiro wanyu mu ntara, tuzobabwire ivyavugiwe muri iyo misa. Mukanya duca tuja ku kiyago c'abanyedini.
Mumunota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
No musimuki ya gucha banyedini mugenzo wacu Diane Ibujumbura hari aragaruka ku ruhara rw'imiryango ingo amadini n'amasengero mu kubumbatira ikibano ciza n'amahoro. Reka tumuhikaza atangura tubwira abatumire bari kumwe.
Patri Pierre Sengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije.
Amahoro neza.
Paul Ngarambe mwigisha mu makaminuza nibutse ko yakoze no mu gisata cishira mu mpuzo makungu citaho inyigisho n'imico UNESCO. Namwebwe turabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Ego turi kumwe kandi na Imam Bukuru Eli Rafal umwe mu batanga inyigisho mu idini rya Islam. Namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije nanje nyakuru munyesha makuru.
Ego ndaramukije namwebwe mwese mutwumviriza ku Ijwi rya Amerika. Tubibutsa yuko tuza kuvuga ku bijanye n'uruhara rw'imiryango mu gukomeza umubano mu gihugu. Duhere kuri mwebwe Paul Ngarambe, mbega imiryango irafise icyo ishobora guterera mu gukomeza iyo mibano canke hari izindi nzego zikwiye gukomeza uwo mubano?
Imiryango irafise icyo iterera gose kandi ku bwanje numva cyoze bwa mbere naho hariho izindi nzego izo nago zikaba nk'ibijanye no kurera abana bakaja mu mashuri bakagera gute, hariho hejuru inzego zo muri leta, ariko bwa mbere na mbere imiryango, kuko imiryango ababyeyi nibo bahereza ikintu abana babo bakiri bato, kandi abana bakumviriza, abana bakagira indero, abana rero bagakura neza. Icyo rero imiryango itanga ni ikintu gihambaye cyane gose, numva ari cyo cyotangura.
Ego icyo kintu icyo imiryango ishobora gutanga mwebwe muri mu masengero no madini, hari intererano yanyu kugira ngo bashobore kukironka? Patri Pierre, imiryango muyifasha gute?
Ego murakoze cyane. Twebwe duca tuduga mu ntango ya vyose. Imana iremye umuntu, yaremye umugabo n'umugore, kirabaheza giri babwira iti gende mugwire murondoke. Umubano wa mbere Imana yashimye ni umubano utangurana n'uwo mugabo n'umugore. Iyo rero uwo mugabo agiye kugira ubwo bugeni ari umuntu mwiza muzima, kabugirana n'umwigema ari umuntu mwiza muzima, umubano wabo uca uba umubano urimo ibyo Imana ishaka. Ibyo navyo n'urukundo n'amahoro n'umwumvikano. Uwo mubano rero wa mbere ni uheze ugahura n'iyindi mibano ku bantu bagira ubugeni bagahava baja hamwe, rero nibo bahava bagira igihugu, bahava bagira na eklezia. Iyo rero muri ugo rugo muri uwo mubano ari byiza, nibikurikira bica biba byiza.
Ego mubafasha gute?
Ingene twebwe tubafasha nko muri eklezia katolika, turafasha abo bitegurira kugira ubugeni, tugafasha umuntu kubanza kuzirikana umuhamagaro w'umuntu n'icyari cy'umuntu. Umuntu amaze kwitahura amakazirikana n'ibanga agomba kwinjiramo nichi jobangarizo musaba. Ivyo bamaze kubitahura tubategura baja kubaka, bamaze kubaka, turaheza rero tugaca tubaherekeza, hari inyigisho zigenda zitangwa, ingene umugabo n'umugore bakirana mu budasa bwabo, bakirana mu bibatandukanya, n'ikibanza baca baha Imana, kugira umubano wabo urangwemo urukundo n'amahoro n'umumvikano n'ikigongwe n'ibindi byinshi.
Ego Imam mwebwe mu idini rya Islam namwe murafise uko mubafasha ko baba bafise n'imiryango aho gumengo myinshi mwebwe.
Yego me cyane. Ubujya nkuko padiri yabivuze ibintu byose bihera ukuntu amadini atunganiriza abo bantu baba bagiye kugushinga ingo zabo. Iyo rugo rwabo ba barutunganije neza byose bigenda neza uko twebwe dusanzwe tubatunganiriza nyene ntisimpavanja kure ya padiri ni inyigisho tubanza kubaha imbere yuko bagira ubwo bugeni naho uwo bari umuryango wa mbere cyangwa wa kabiri cyangwa wa gatatu mbere ndetse n'uwa kane kuko zose ziguma zitwingo hanyuma tukabereka ico Imana ibivuga ko n'iki Imana ibashaka ko akaba ari byo bazogendera mu rugo rwabo hanyuma iyo bamaze kubitahura rero naho tuca tubabwira ati uburo murashobora kuza kwabirana mugende mubigendere uwo mwumvikano wanyu nimwagufasha nimwagufata nka nkama ikaba inkingi itanyiganyizwa y'umurugo rwanyu na nkeka byose bizogenda neza ni gwa rukundo ni kwa kumvikana muri byose nkuko umufasoni arafise uburenganzira nawe bwo gutahura mu rugo nico kimwe kandi n'umugabo nawe kandi afise uburenganzira bwiwe bose bagategereza guhuriza hamwe ico Imana yabahaye hanyuma byose bigaca bigenda neza
birazwi yuko musanzwe mubanyigisha gihe bagomba batangure kubaka izabo bagomba babubaka izongo murabaherekeza kumenga ibintu burya bujya gukomera ruko bamaze igihe mu rugo bamaze nokuronka n'abana
yo musanzwe tutabaherekeje ico Imana yadushinze twa turiko turagikora nabi kubera ntibisigura ko bahejeje kugira ubwo bugeni ko muca mwigira ku ruhande ati mwebwe turahejeje kubaramura nkuko menga n'inzu gubatse ukacishira ngaho suko bigenda tubaherekeza mu nyigisho za misi yose tukabereka tuti ikintu ca mbere gikenewe mu rugo kubera burya nibiragoye cyane ngo abantu babane nk'abamarayika kwe twese tuguma turabantu turabereka ati ikintu ca mbere gikenewe mu rugo ni kiyago ikiyago burya niwe mushinge w'ibintu byose byaba bifatiye ku ruhara rw'umwe wari we wese cyangwa ko bifatiye ku butunzi ibyo byose biza guca mu kiyago kugera bishobore kugenda neza icyo rero ni inyigisho za misi yose twamiza ko gushika aho Imana ishakiye ati mwe nimutandukane ntitwavuga ko ari igikorwa dukora bataratangura kwabirana ahubwo twamiza ko bahejeje kwabirana ahubwo banashaka niho kiba ari igikorwa gikomeye burya ubugeni n'ishure profesere arabizi cyane gose ubugeni n'ishure kandi iyo dutangura kugira iki kubaha amadiplome impure iyo ujya twakwita impapuro z'umutsindo hanyuma bakagenda kwiga hanyuma kandi rero burya benshi byo bagoye iyo haba impapuro z'umutsindo bazironka ariko abanje kuza kuyiga kubera ntavyo boshoboye nico gituma mu kubigisha twamiza ko tiza impapuro z'umutsindo nyabona mwaronka muraraba muzigume muzifise muraba muzigume muzigendera muzikoresha igikorwa mwazironkeye
mugabo rero aha mu Burundi hariho ukuntu umwana atanguye gukura hariho ibintu imenga mu mico yacu abarundi tudakunda kuvuga cyane kandi mugabo kwisuzugura kumbure nuko duteye mu migenzo yacu muri kamere yacu y'abarundi ibyo rero birakenewe yuko hari ahantu bivugirwa nk'ibintu bijanye n'ingene umwigeme ariko arakura umuhungu ariko arakura nakiri umwana ndise wa wundi ubwira umukankamira muraganira kuko nawe ariko arakura buhoro 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 abarundi rero ibyo ntidukunda kubiganira gose ibyo rero nibyo bibuza kuja mu mashuri ubu rero turayafise mu mashuri rero bakamenya yuko kugira ngo bafashe ubwo gwaruka bakirwaruka bakira abana kumenya ibibarindiriye muri kazoza kuko nabo bazobaka imiryango ca canye bazoza kwibera imana bazinjira mu madini nyene mugabo babisigurirwe neza bagire nico bo nyene babiterereye nka jewe nihaye kwa karorero jewe nkivyo ndiko ndavuga nabisiguriwe ngifise imyaka 10 nari nkiri umwana gose nuko twenga twaratwenga tuti iyo mvugo padre ariko akoresha siyo mugabo tukabona yuko imenga ivyo avuga nivyo mu nyuma byaradufacije cyane gose mugabo muri iki gereka mbe ndagumije ngaha kugira ngo tubanze tuganire n'abandi tuganire mugabo je byarafashije gose kuba nayo si cyo kiganire ibyo biganire nkiri umwana mutoya
ibiganire bijanye n'ingene umubiri wanyu ugenda uko uhinduka
umubiri kurakura ingene nanje nshobora kuzo kuzoja mu byo kurondoka ingene umukobwa yiyumva ingene je umuhungu niyumva ingene bigenda mu bubakanye ibyo twamye tuvuga ibyo gose umwana kabisigurirwa akiri umwana atari yumva mu bashe bwo kugera mwene ibyo agasigurirwa neza kandi agasigurirwa ibijanye n'idini ibijanye gusoneranira ibijanye kubaha imana mabwirizo y'imana akabisigurirwa kiri umwana mutoya ku rugero abagezeko
ego mbega musanzwe ingorane hajya nyamukuru muzikunze kwibonekeza mu ngo mwebwe musigura ko zoba ziva kuki
babivuze aba imam na museserdoti aho ziva no kutavugana mu muryango hagize akantu kingorane kandi kamakashitse nkuko imam yabivuze turi kuri igisi nitaraba marayika turi kuri yisi ntituri biti ntituri amabuye turabantu abantu rero haraho kaducamwo tukavuga ikintu kitabereye neza kumbure tukandatiri mu tundi muntu ibyo rero uwo twubakanye nuko bivugana gose tukabiha ikiyago kandi ntituvugire hejuru ngo tukavuga duhanahana ijambo kugira ngo tujye twumvikana haraho byoshika twebwe turi babiri ntibidukundire tugasaba uwundi muntu akaza kudufasha kumbure imama akaza kudufasha kumbure pasitora akaza cyane musase akaza bivana n'ibyo twebwe nyende twemera
nyina misi yahariwe kugwanya amabekore g'umukenyezi mu masengero ivyo muhora mubikorera ko mukabishira imbere ko biri mu bizana injyane muntu ze mungo
burya nk'abamenyesha mana turindiriye kwico kiringo kigera twosanga ibyo duhamagara gukora tutariko turabikora neza cyane gose ibi ubwo tuvyamamwo tukagoma tubikinga kurushaho burya umukenyezi ni ishure ryiza cyane iyo ryafashwe neza niryo shure naho mu padiri yavuze ati
umukenyezi mugeranije n'ishure kurinde yiga iryo shure
mu kibano muri rusangi kubera iyo umukenyezi abaye mwiza cyane
uvuga abandi niwe bigirako
ego ni kibano kigenda neza mugabo umukenyezi kandi abaye mubi cyane gose ni kibano kigenda nabi twebwe rero nk'abaserukira abandi mu byo kumenyesha kumenyesha amategeko n'amabwirizwa y'Imana dufata ko umukenyezi ayo mabi yose yoza kumukinyiza canke se yoza kumufata nabi ayo se tuyitegerezwa kuyigeza inyuma tutarindiriye ica kiringo wabuvuze ati cyo bagisanzwe kihari mu gihugu canke wanashaka ku isi yose ngo cahariwe ngo kugwanya mabi yakorerwa abakenyezi ibyo nivyo umuntu wese ategereza ko yari umukenyezi nta kiringo cyari cyo kumuco cyo guhonyanga amategeko n'amategeko yiwe imana mushobora byose yaramuhaye uburenganzira ategereza kugira ko wanashaka jewe no kwifashisha Qur'ani nko muri Qur'ani canke gishoze intumwa y'Imana Imana yaratweretse neza ukuntu umufasoni ategerezwa gufatwa neza nizere ko no muri Bibiliya birimo canke wanashaka mu bindi bitabo vyeranda usanga birimo nta hantu na hamwe Imana yigeze yigisha tumukenyezi ni mufata uko nico gituma wanashaka uko kubaho ngira ngo ni byiza cyane ko umuntu ico kiringo cyarabaye kugira abantu bazo baravyibuka mugabo cashiriweho bajya abantu ngira ngo bafise agatima ko gufata umukenyezi nkuko menga co bari kidandazwa canke bakamufata nkuko menga ni gikoresho mugabo ku muntu yemera Imana utegeza kumenya yuko umukenyezi igihe cyose umwanya wose isaha yose utegeza kumufata nk'umwami kazi nawe urumunega wiwe ukaba umwami mwubwo bwa Imana yabahaye
deka tubashimire ku ntererano yanyu kumbure ngira ibijanye n'ingo n'imijyango tuzobigaruka ko nibiherenga ha byose Imam ukuru Eli Rafan umwe mu batanga inyigisho mu idini ya Islam turabakenguruki
murakoze cyane nyakomenyesha makuru na
ego namwebwe Patiri Piansengi yumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imijyango muri diocese ya Bujumbura namwebwe tawakenguruki
ego nanje ndabakengurukiye cyane
nibutse ko twari kumwe kandi n'umwigisha Paul Ngarambe yakoze mu gisata cishiramwe impuzamakungu ego shitanyigisho n'imico namwebwe turabakengurukiye ku ntererano yanyu
nanje ndabakengurukiye ndabashimira ku kiganiro mwategekanyije kandi kizofasha benshi ndabiyitse
kwibutse abari ko baratwumviriza ko mari ko mumviriza ijwi rya Amerika twari ko turavuga ku ruhara rw'imijyango mu gukomeza umubano mwiza mu gihugu Diane Ndonse narinda kiremesheje ndabakengurukiye
reka natwebwe Diane Ndonse tukengurukire twongere dukengurukire n'abagenzi bawe batandukanye bagize ico batera muri kino kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cabashikirie ku bwa Facile Gebehu yarafatikanije na Ingenieur Radius twemi na Jewe Diane na Hazwe nari kumwe namwe kuri micro tubifurize kubandanya mururanirwa mu banyu no mu byanyu na programme zitandukanye z'ijwi rya Amerika tuzongera ejo nkaho twahereye ku mirongo itandukanye y'aba shortwave canke naho kuri FM kwa twumva muri mu Rwanda bandanye kugira umunsi mwiza ni Radio Mukunda, Ijwi rya Amerika.